Inisayuguru lito likorane ya chimi nisi tanu ya tanguli ya ukirimba cha Bikira Maria cha hitu wa monsio Mburaru kwa gumu kwa mkuru utunzi Bujumbura Yasomwe na musa nyeri mkuru wa dioseze nguru ya Bujumbura Jagwe wa nshimi ubusa Ibu kijeko mkuru kabili mungingo yu mkuru jihugu yoku wa mirongibili yu kwa gata anuyumuga kaki kikorane Alandi biti kisabisho kilimu ribibili mubisabisho Ziki hugu biteka nizwebu limuga munhumbero yu kenguru kilimana Yabone ya kushimira prezina izahiste ndaishimi ye kukunu wa shikiza majambo yu kunuwa nisha barundi Nukuba hakiremwa munu amahamagarira kure kurimbohe nyinshi nkuko yamabikora uko umwaka utashe bikiye mu higongwe cy'umukuru w'igihugu musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura
murabizi ko hari n'abashika ku rugero rw'uko bica cyane bakicisha abandi kandi abemera imana bagaca baguma bihorosha agatima ngo ngira ngo n'imana ngo yubitegera nguko no kwihorosha agatima muri byinshi twokenguruka ku rwego rw'igihugu umutima kibyeyi umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yerekanye mu gufata ingingo yo kurekuza imbohe zimwe zimwe ishaka ryinshi ryiza ryibonekeza mu majambo meza agenda zarashikiriza akebura abo basangiye gutunganiriza igihugu haba mu by'agateka ka muntu mu by'ubutungane mu byo kubungabunga amatungo rusange haba mu by'ugutuza ibiturire konatenguruka kandi umwitwarariko w'indongozi nkuru y'igihugu mukuru
umukuru w'igihugu nawe yavuze ko Burundi buri ko burogorora buva mu bihe by'amakuba akaba yibaza ko Imana ariyo yabiretse kugira ngo bubikemwo avuze umwizero ko inyuma ya kino gikorane abarundi bazoba bafite ubuntu kurusha Perezida Evariste Ndayishimiye
ubumwe dufite mu Mana ndetse neza ko ariko bumwe abarundi buri ko buratwubaka mu mitima yacu abo mu madini yose dukorane hamwe turashaka yuko abarundi bahinduka koko tujibe umurundi w'ubuntu tuzoyimara turiko turiga batwigisha kugira ngo badukomeze umutima tugire umutima w'ubuntu
iki gikorane gitunganijwe mu gihe komite y'igihugu ijeje kurwanya COVID-19 yahanuye abantu kwirinda amakoraniro bahuriramo abantu benshi no kwirinda bongera bubahiriza amabwirizwa yo kurwanya irandagata ry'ico kiza igikorane kiriko kibera ku kibuga cy'umupira w'amaguru c'ishure ryisumbuye ry'imyuga ETS iri muri zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura gishobora kwakira abantu bagera ku 30,000 hakaba hatumiwe n'abava mu ntara zitandukanye umuhinga yanonotoye agasohoza ku bijanye n'indwara zandukira mu karere ka Afrika mu busi bwa rwagwa hara komeko nakuze aragabisha kwico ikorane igishobora kuba intandaro y'ubwandu burenze urugero atawuzi ngaruka zabwo
tusi nuko kiza rwonya ngara shaka kwide cyo gicenda kifashe tukaraba nuko abanyagihugu baronse icanco n'ingene bigishijwe kubahiriza amategeko ajanye no kwikingira tukaraba kandi nuko abazojayo bakwegera iyo ndwara hirya no hino mu kibano cy'aho bantu bakoranira canke iyo baje batuka bazoja bayisubizayo canke bayikuyeyo baturuka bayizana aho hantu murumva yuko ari umwanya w'uko kovide yigurumbya ikinyagambura
ariko bamwe mu bitazi ikorane nka Diodone Ndampeba aturuka ku muzinda w'ubanza mu burengero bw'igihugu azohamara iminsi itanu wasanga risanzwe
bane ni stade cyacu kije cyo cyacu kudasanga kaza ku kamwa twakaraje n'amazi no dayisanga kuko ni shora kuba hasi ku batwanzi batowe yatanze abandi aho naho se hariyo kwa ruzi mujyango wa kwa ruzi wasize ni batowe hariya hose kuba ko umuntu wese ashaka kuba ahaca abaje gukaraje
kona kuze bavuga ko abantu badakwiye kwifatanya nerwe na rijya hari ubwandu bushasha bwa omikron
mbere ubu ari ibintu birashasha bita omikron iranduke n'ingoga cyane umuntu umwe ayifite ashobora kwanduza abantu barenga 10 cyane kandi umwanya muto iyo rero abategetsi batagiye imbere ngo berekane akaruru keza n'ukuri yoba ari kongera ikiza kugira ngo kirandagatse kandi ubuzima bwarakatihaga
mu Burundi kubanya kwigendera Perezida Pierre Nkurunziza ajya ku butegetsi mu 2005 hatunganywa amasengesho n'imiburi yuburi gatatu mu mwaka mu bihe bya Pasika na Noheli hamwe no mu kwezi k'umunani ku giti cy'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe hamwe n'ayandi abakorwego rw'igihugu uyu mwaka akaba ariho hagenwe ingingo igenga ya kabiri n'umugambo uri ku butegetsi uratunganya mu bihe bitandukanye ariko wo buri wa kane urangiza ukwezi abagumya banga ba Saint David de babwirizwa kuja gusengera mu ngoro zawo ikivugo cy'amasengesho kugira giti umugisha w'uhoraho watungisha kandi nta mubabara uvangamwo musengeri mukuru banshimiye ubusa yahanuye abayajamwo kwirinda kuja gushimira Imana mu byo bakuye mu biturire canke baronka bagunze bene wabo eroje uri kaneza iruja Amerika.